VOA. Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi
nanje Ed Rwema.
Muri sanga ni ikiganiro cyanyu cya buri munsi. Uyu munsi turaganira ku biganiro by'amahoro hagati y'abarundi. Umushyitsi mukuru ni President Silvestre Ntibantunganya. Ariko mureke tubanze twumve amakuru muri make. Ediwe,
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi riratangaza ko umubare w'abarundi bahunga igihugu cyabo umaze kurenga 250,000. Ibi byatangajwe na Melissa Fleming, umuvugizi w'iryo shami, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uwo muvugizi avuga ko ibibazo bya politike n'umutekano muke biri mu Burundi bikomeje kuba intandaro y'ubwiyongere bw'impunzi. Fleming avuga ko impunzi 1,000 zihungira mu gihugu cya Tanzania buri cyumweru, naho muri Uganda abahungira muri icyo gihugu mu cyumweru bagera kuri 500,230 mu Rwanda, naho abagera kuri 200 bagahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Kayanza yatangije icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa by'umurwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri ku byabaye muri kahise no kunywanisha abarundi, ariyo komisiyo y'igihugu y'ukuri n'ubwiyunge. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yari mu Kayanza ahabereye icyo gikorwa. Evariste, iyo tuvuze icyiciro cya kabiri tuba dushatse kuvuga iki?
Ko umugwi chevel uteye intambwe igira kabiri, kuko intambwe ya mbere yari intambwe yo kwitegura nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze. Intambwe ya kabiri rero iyo kuja guhimiriza abanyagihugu kugira ngo batange intereza kubijanye no kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi, hamwe rero no gusubiza hamwe.
Nk'ubutumwa bwavugiwe muri iyo nama, muri icyo gikorwa cyo gutangiza kino cyiciro cya kabiri, bwibanze kuki, Evariste?
Ubutumwa bwatanzwe muri kino cyiciro cha kabiri nuko muvuga mu Kinyarwanda ariko twege ni kwisemo ya kabiri, nuko umugwi severe wokora ibishoboka byose ukagerageza ugakora nk'uko iyindi migwi yo mu bihugu umukuru w'igihugu yashikirije ko byabayemo amahano menshi kwiyo migwi yashoboye yagerageje gukora, ubu wenge ibintu bikaba byifashe neza. Reka n'abanyakayanza basaba umugwi severe gukora atawuhengamiye, gukora atanumwe awutegetse ibyo ukora.
Nigeze kuvugana n'uyobora uwo mugwi mu mezi make ashize, agaragaza ko ibibazo bimaze igiye mu Burundi muri iyi minsi mike guhera mu kwezi kwa kane bitari mu nshingano zabo. Hari kishobora kuba cyarahindutse muri aya mezi make?
Ntakirahinduka kuko usomye mu itegeko rigenga uwo mugwi risigura yuko mugwi uzokora gusa ku byabaye kuva Burundi bwikukira, ni ukuvuga muri 1962 no gushika muri 2008. Mu bajejwe ubutungane bakunda gushikiriza ko ibiriko biraba ubu bibazwa ubutungane bw'igihugu.
Hari n'abakunze kuvuga ko imirimo y'uyu mugwi ishobora kubyutsa bimwe mu bibazo Uburundi bwanyuzemo. Hari icyo abavuze amagambo uyu munsi bigeze bavuga kuri ibyo?
Mu bavuze amajambo ahano kubwira nka wa musenyeri atwara ishengero rya Anglikane ku isi, Justin Welby, niwe yasabye abarundi yuko bo kwibagira ibibatandukanya bakashira hamwe bakavugana ukuri ndetse bakarekuriranira ku byabashikiye byose kugira ngo Uburundi bwogorore.
Evariste Nzikobanyanka, umunyamakuru wacu i Bujumbura mu Burundi, turagushimiye iyi nkuru, turaza kuyigarukaho mu kanya isaa 12 z'Uburundi, ubwo tuza kuba tubagezaho amakuru arambuye avugwa mu gihugu cy'u Burundi. Reka mbareke mukurikire ikiganiro muri isanga na mugenzi wanjye Thomas Kamirindi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, muri sanga Facebook VOA Radio yacu, WhatsApp 1,202,441, mirongo chenda ni chenda, mirongo itatunarimu. Abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC mu magambo ahinnye y'Icyongereza bashyizeho nk'uko mubizi umuhuzabikorwa uhoraho mu biganiro by'Abarundi ni President Benjamin Mkapa wategetse Tanzania imyaka 10 kuva mu 1995 kugera mu 2005. Leta y'u Burundi irabishima nkuko president w'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi akaba na president w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi yabibwiye Ijwi rya Amerika mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Nibaza ko ari ikintu ciza kuko uravye ministre Kiyonga nta mwanya yarabifitiye ndetse na president Museveni murabona katamwanya Benjamin Mkapa rero numukukuruke nibaza yuko afise umwanya uhagije kugira ngo aze yumvirize abarundi hama adufashe kugira ngo tugire ico dupfunditse
hanyuma abatavuga rumwe na leta y'u Burundi nabo bari abibumbiye muri Senared bashimye icyemezo cy'abakuru b'ibihugu bya EAC. Uyu ni Onesime Nduwimana vice president wa kabiri wa Senared.
Benjamin Mkapa rero ni umugabo w'injunja n'ijambo azwi mu karere ndetse no ku isi yose n'abarundi ndetse baramuzi nk'umugabo azi kubahiriza amategeko nk'umuntu azi ikibazo cy'u Burundi. Turibaza rero kubera ubugabo bwiwe n'ijambo afise ashobora kuzofasha cyane ku buryo ikibazo cy'u Burundi kigiye gutora inyishu bidateze.
Muramba barira gatoya uyu Onesime Nduwimana vice president wa Senared rero ni waganiraga na Edi Rwema ahubwo Pascal Nyabenda we yaganiraga na Evariste Nzikobanyana. Abarundi kuganira si byubu umwe mu nararibonye ni president Silvestre Ntibantunganya. Ubuzima n'ibigwi bya president Ntibantunganya nta wabiva inyuma mu munota umwe nagira ngo gusa twibukiranye ko yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva mu 1994 kugera mu 1996 kuva mu 2000 president Ntibantunganya afite icyicaro gihoraho mu nteko nkenguza amateka y'u Burundi no kuvuga sena nk'uko abyemererwa nibwirizwa shingiro itegeko nshinga ingingo y'ijana na 180. Muri kamere ye president Ntibantunganya yemera ko kuganira ari yo nzira nyayo yo gukemura amakimbirane. Nibyo yagize inkingi y'ibitekerezo n'ibikorwa bye mu buzima bwe busanzwe, mu buzima bwe n'abandi babana cyangwa se bakorana cyane cyane ariko no muri politiki. Ntabatindiye rero nagira ngo umutumirwa wacu president Ntibantunganya abaramutse. President Ntibantunganya muraho murakomeye.
Ego ndakomeye neza kandi murakoze kuntumira muri kino kiganiro. Nagira rero mfata aka kanya ndamutse abarundi bose ndabipfuriza yuko nukuri twokongera kugira amahoro n'umutekano mu gihugu cacu.
Mwebwe mwakiriye gute ishyirwaho rya President Mkapa nk'umuhuza bikorwa wa misi yose mu biganiro by'abarundi?
Hari ibintu byinshi umuntu yovuga kuri iryo genwa. Ubwa mbere ho wanzu karaba igihe bamugena. Urabona umukuru w'igihugu Burundi ntiyari yagiye. Umuntu agashobora kwibaza ati mbe ni kuki atari yagiye. Ica kabiri urabona igihe bamugena niho bongera bakagena kandi n'umunyabanga mukuru mushasha wari gashira hamwe akaba ari umurundi libera bava mu keko. Mugabo haravuzwe kandi yuko n'uwari umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'abakungu icyo kibanza yacipfuza. Umuntu rero akibaza ati mbega bari babiganiriye na Petero Nkurunziza canke uwo mushikiranganji yabishaka kugatwe kiwe gusa. Hanyuma karaba rero kandi igihe bamugena abakuru b'ihugu bose niho bari bikaba ari ubwa mbere bishika muri aya manama yari amaze iminsi aba ahandi wasanga uyu yasibye cyangwa uriya yasibye. Na cyane cyane urabona ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe yari ahari ibyo bigashobora kugira insiguro. Mfatiye rero kuri ibyo byose je novuga yuko ukugenwa kwa Mkapa kugira ngo umuhuza mu biganiro by'abarundi bifise aho bizoshikana ibyo biganiro. ibi bintu bikurikirano gusigurirano sigurira n'abarundi bose ica mbere nuko ubona byabaye nkunde kuko nayivuze abakuru bwo bose bari bahari ukibuka yuko ataminsi yari iheze umushikiranganje wa mbere umushikiranganje ahubwo w'imigenderanire y'igihugu cya Tanzania agize urugendo mu Rwanda je nkibaza nti ibyo byose byagirwa kugira ngo bizofashe iyo nama kugira igire ayishitse ku ngingo ziboneka cha kabiri umuntu yovuga nuko iryo genwa rya president Mukapa ritaje rikura president Museveni mu kibanza cy'ubuhuza president Mukapa aje ari umufasha wa president Museveni bakaba ari abantu bazinanye cyane ku kibazo cy'u Burundi kuko igihe twagira ibiganiro byashikanye ku masezerano ya Arusha umwe yari umukuru w'igihugu cya Tanzania uwundi umukuru w'igihugu cy'Uganda kandi umwe wese yari afise ubuhara muri izo biganiro turashobora kubigarukako hanyuma kandi ukabona yuko ibyo byose kubera kumenya iby'u Burundi kandi akaba yari umukuru w'igihugu ukaraba n'imyaka afise imyaka 78 mengo izotuma abarundi tumwubaha gusumbya kuri ubu uko twagira kumushikiranganje w'imigendera uyo yahora afasha president Museveni ujya mushikiranganje w'ukwivuna abansi
kiyonga
hanyuma rero ugafata kandi yuko president Mukapa ubajije abo muri Tanzania barakubwira kwazinanye neza n'uyu mukuru mushasha w'igihugu cha Tanzania ukumva rero yuko ngaha ashyigikiwe cyane bikomeye hanyuma kubona kandi umukuru w'igihugu cha Tanzania ari we yagumye ari no mukuru w'ibihugu bigize ako karere ka EAC bizotuma president Mukapa yumva ko ashyigikiwe muri iyo mirimo mishasha ashinzwe ica kane nuvuga rero yuko president Mukapa aha rero nibyo ndi jewe president Mukapa azi neza ikibazo cy'abarundi mu 1995 igihe yashikira kuba umukuru w'igihugu cya Tanzania
icyo gihe nawe watwara u Burundi
urabona yuko ariho icyo duca Burundi cyari gitanguye kuvugwa cyane ndibuka yuko ariwe yafatanya na mwarimu Nyerere igihe yaza kugerageza kuganiriza abarundi na cyane cyane imigambwe sahwanya Frodebu na Iprona muri bya biganiro bita iby'imwanza hanyuma aho iburiye aho bishika urabona president Mukapa yarabandanije be na Nyerere gushika watumwa ko inama ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1996 iyo nama twari twayigiyemo n'umushikiranganje wa mbere Nduwayo ikaba ariyo nama twasabiyemo yuko borungika inteko mu Burundi gukingira abanyagihugu ikaba kandi ari inama twari twiyemeje ko tugiye gutanguza ibiganiro tubikwira n'umugambwe SNDD icyo gihe witwa SNDD ntwari gwa SNDD urimwo hanyuma president Nyerere agaheza akaba umuhuza muri izo biganiro nawe president Museveni akarongora icyo bitse mu gifaransa initiative regionale pour la paix au Burundi
ni ukuvuga nk'umugambi wo kugarura amahoro mu Burundi umugambi wa karere
hanyuma rero urabona yuko inyuma habaye ijya kudeta
muri 1996
igenekezo rya 1925 ukwezi kwindwi mu 1926 hagaca hafatirwa ibihano iyo leta nshasha yari ije kugira ngo bayishyire ko ingufu nyinshi yemere kuzoja mu biganiro byaratebye birafata imyaka ibiri muga ibiganiro byarahavuye biratangura mu kwezi kwa gatandatu mu 1998 bitangujwe na Mukapa ari umukuru w'igihugu cya Tanzania n'amasezerano yera twashitse ko rero tuyashikako ari wari mukuru y'u cha Tanzania mbere ariwe yakiriye abashitsi baje mu birori by'ugushira ko umukono kuri ayo masezerano urabona rero yarongera kurikira n'izugushira mu ngiro ayo masezerano gushika mbere mu mwaka wa 2025 aho yaheza manda yiwe urabona yuko ari umuntu rero icyo kibazo akizi jewe rero mfatiye kuri ibyo byose ndakubwiye nkongera nkaraba nuko mbere nikumva n'umukuru w'umugambwe SNDD-FDD abyemeza nkaraba nuko abarundi bose bashigikiye ibyo ginwa ryiwe ndabona yuko ari genwa rishobora gutuma ibyo biganiro bitari intambwe iboneka yoza mu maguru masha ikaruhurira abarundi urabona ibyo tumaze mu amezi 10 n'ukuri n'ibintu biteye ubwoba biteye agahinda
president ntibantunganya ndabashimiye cyane aya mateka mutubwiye kubera ko ndahamya ko abantu benshi batari bayazi neza ibyo bintu rwose ni ingira kamaro none nagira ngo mbasabe duhamagare abantu batangire mwiganirire ubwabo uwa mbere ni Ferdinand wiriwe hari ikibazo ufitiye president ntibantunganya
ndamura mukije cyane mutubire service ntibantunganya
yego arakumva
akomeye
igitekerezo cyanjye sise no cyaranezereje no kubona ujya mukuru yari atowe bazohuza abarundi kuko ugiye kugira dufite uwizero ko tugiye kuronka amahoro mu Burundi
n'ibiganiro ntibiratangira Ferdinand
kubyo tubona ibyo twumva bishobora biducirege biduhungabanyiriza imitima yacu turasaba uwo muhuza wa Tanzania ajye guhuza abarusi agerageze ahuze impande zose ntahengame kuko abarundi turabona ko tumerewe nabi kandi tubwiza hatemba vrama kuko ibyo Burundi birarenze urugero
ye Ferdinand urakoze reka duhe n'ijambo na mugisha wiriwe
iyo neza
nawe ikibazo ufitiye president ntibantunganya
tangiye ndamutse nyakubaha president wacu ntibantunganya za mbere bwoko bo ikintu nashaka kumubaza ashaka ndamubaze yuko neza abona ko ibi biganiro bizotinda bikaba arazi imyifato niwo mugambo uri kubutegetsa
ye urakoze mugisha noneho duhamagare David wiriwe
niriwe
nawe ikibazo ufitiye president ntibantunganya
je nagira mbatse uwo muhuza none ko yewe ri musepe ni ko bazokorana cyane atazokorana cyane ko mbona uwo mugabo mengo ntagomba kwemera ibiganiro bizobera mu Burundi cyane bizobera hanze
ye David urakoze
namwe
president ntibantunganya noneho rero uyu Ferdinand impande zose zikwiye guhuzwa muri ibi biganiro ubwo ndibwira yuko mukwiye gusobanura uko mubibona ninde waganira nande hanyuma rero mugisha akaba atafite icyizere cy'uko ibigano bizatangira koko undi nawe rero David ati bizabera mu mahanga cyangwa ntabwo bizabera mu mahanga Museveni azakomeza mu magambo make
murakoze cyane iyo uvuze kuganira no kuvuga yuko haganira abafise icyo bapfa nta muntu muhuje kuri byose na hose wogira ngo tugiye kuganira ahubwo murakorana mukabandanya ibintu atangorane ubu rero ugiye kuraba iki kibazo cy'u Burundi ukabona ikitso yacu aho cavuye kukwiyongeza ikiringo cha gatatu cyuko umukuru w'igihugu cha Petero Nkurunziza giteye kubiri nibwirizwa nshingiro ry'u Burundi naryo tuzi ko ryaje rikomoka ku masezerano y'Arusha ufatiye ngaho rero ukaraga uti hoganira bande ucugira uti ku ruhande rumwe hari habashigikiye iyo ngendo yafashwe na president Petero Nkurunziza n'abandi bamushigikiye baba mu mugambwe wiwe canka handi hanyuma ku rundi ruhande hakaba abatemera ibyirwa nshingiro rihonyangwa canke amasezerano y'Arusha yibwirwa bakayaca kubiri abo nabo abatari bake benshi bahuriye muri Senarede giriteka mugabo kandi uraraba mu gihugu hariho n'izindi nguvu nyinshi zitari mu vya politique guko babivuga aba bavuga bati turi muri societe civile abavuga ati nta bica vya politique duharanira nawo nyene bari kumwe nabo barongoye amashengero aba bari mu by'ubudandaji narabonye mbere no mu biganiro byari byatanguye ko bari barimwo bakagira uruhara tutibagiye abakenyezi n'ugwaruka bakagira uruhara muri ivyo biganiro kugira ngo turabe ingene tworonke inyishu ku kibazo ubona koko nguko babivuze kigezeje abarundi harakantu gato nashaka kongera ko harabavuga ngo turashaka kuganira n'abandi bose atari Senared ngo harabudushaka kuganira ngo nabo bavuga yuko bashatse gutembagaza inzego z'igihugu aha nagira nongere mvuge ndi ushaka mahoro hariho ibibazo urengera kimwe kurengera mbere hari no kubwiza abarundi ukuri nawe ukagendera kukuri ugiye kuraba ibyabaye muri kino gihugu uwarenze kwibwirizwa nshingiro wa mbere n'uwo yihaye ikiringo cya gatatu kandi amasezerano y'Arusha n'ibyo bwirizwa nshingiro bitabirekura rero abo bose navuze avuga ngo bojamwo bategerezwa kujamwo turiko turondera amahoro iyo urondera amahoro rero uyarondera kuri uwo wese ashobora kuyaguha aho hari kuri Ferdinand
ariko president ntibantunganya hari igihe nigeze kugirana n'ikiganiro n'abandi bantu b'impunzi nabo basaba kujyamo bati nta kuntu abarundi bahora bahunga nimba bakomeza guhunga n'ukuvuga ko ikibazo cy'ubuhunzi ntabwo bakitaho mu biganiro byo murabivugaho iki
erega niho rero ibintu bizitaniye ngaha mu Burundi je mpora numviriza ndumviza cyane ibivugwa ibikogwa mu gihugu cacu ico kibazo mengo turakunda kucibagira kandi ari kibazo gikomeye cyane sizi ko babona ibiharuro ngo tubibona iyo mu biharuro bitangwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu akurikirana iby'u Burundi bivuga yuko abarundi barenga 250,000 bataye ingo zabo bagahunga ni ukuvuga yuko umurundi umwe kuri 40 yahunze
ariko abone n'abahungiye mu mahanga tutongeho n'abandi bihumbi n'ibihumbi bahunze mu ngo zabo ariko bagumye imbere mu mipaka imbere y'imipaka mu gihugu mu Burundi
ibyo rero ibiharuro byabo nibikunda kuvugwa kandi biriho ni ukuvuga rero yuko ico kibazo ahubwo aricyo cerekana uburemere bw'izingorane turimwo kuva haraheze amezi agiye kurenga 10 nico gituma mu biganiro bizoza kurondera inyishu y'ingene abo barundi bahunze botahuka bitegerezwa kuza mu vya mbere kuko naba bose batwara erega abantu rakuda kwibagira mu Burundi mbega ndadaye yatwaye mu 1993 ntiyari yarabaye impunzi
yari yarahungiye mu Rwanda
aho mbega ntaryamira yamusubiriye ntiyari yarabaye impunzi
nawe mu Rwanda
aho mbega ntibantunganya yasubiriye ntaryamira ntiyari yarabaye impunzi
nawe mu Rwanda ni naho yafatiye lisanse muri Jeho Histoire
aho mbega Domitien Ndayizeye ntiyari yarabaye impunzi
nawe mu Rwanda
aho Petero Nkurunziza ntiyari yarabaye impunzi
noneho ni mwese
nagira mbaze rero mbe ni kuki iyo tumaze kugera mu bibanza twibagira iyo twavuye twibagira iyo twagowe ukamengo twebwe ko byamaze kutuva ko abandi tacu bibabwira ako uko n'ugushinyagurira abarundi dutegereje rero kwitaho ico kibazo c'impunzi ico kibazo c'abarundi bose bagenda baturaguzwa bakaburi yo bajya niyo bava kandi bari mu gihugu cabo Imana yabashizemo
Noneho tujye kuri Mugisha rero udafite icyizere cy'uko ibiganiro bizatangira koko
ibiganiro bizotangura ntagira ubwoba nuko gusaburiya iyo ikibazo cha gusesereje kandi birumvikana wa mushaka kwinishu izana ingoga aha ndamutegera ibiganiro bizoba nta yindi nyisho ntihazogira uhenda abantu ngo ibintu izingorane ziri mu Burundi azozihera heza akoresheje inguvu akoresheje ubwicanyi akoresheje gutuza abandi ntihazogira ubugira ngo ibiganiro azoshora kwica kubiri abice kubiri gute kandi abarundi benshi arizo bipfuza nta murundi n'umwe atifuza ibiganiro abice kubiri gute kandi ubona no mu karere hari korashirwa mu nguvu kugira ngo byo biganiro bikomere kuko ibiganiro bitabaye ngo haboneke inyishu n'ingoga aka karere kacu kazoba kariko karashirwa mu nzira mbi ishobora gutuma hongera kuba ingorane zikomeye cyane na bya zabaye mu myaka y'igihumbi kimwe na mirongo icyenda y'amajana icyenda na mirongo icyenda izo rero nta n'umwe mu karere ndibaza abyipfuza kandi iyo bishyigikira mbe ibiganiro byoreka kutaba gute kandi ubona ingene amakungu yose atakindi avuga atari uko ibiganiro nari kunasaba mukanya ibiriko biravugwa hirya no hino mu Bafaransa umushikiranganji w'imigenderanire ati nibatange n'ingoga itariki ibyo biganiro byoberako abanyamerika bati nibavuge n'ingoga igihe ibyo biganiro byoberako muri inyo afrikane ahi wacu bati bavuge n'ingoga ibyo biganiro aho byotangurirako ahubwo ntera kamo rero perezida Yoweri Museveni na perezida Mukapa bashinzwe rero kudutuma tuzakuganira kudufasha kuganira iyo tariki bayivuge n'ingoga aho tuzohurira harazwi ni Arusha haramaze kuvugwa abaganira bariho turiho tugende ahubwo tuhurira abarundi ngoga ubutabishaka nawe tumubone tumubone uwo muntu yogagaza akanka yuko turonderera amahoro abarundi akanka yuko turonderera umutekano abarundi akanka yuko ubu bukene sinzi ko bakunda kubivuga ubu bukene abarundi batakibona ikibaraza n'ikibiriza turabe ingene twobugwanya nuko adakunda kubivuga ubukene bwarinje mu miryango ugende hari ubujumburu baze ugende ku gihugu hagati ubaze urabe ingene igihugu cugariwe imihora mbega ibyo bizodushikana hehe atari ku nyungu z'umuntu ese ngeze akagwika abantu ibyo nacyo nabyo ntawo byihanganira turondera inyungu z'abarundi bose nitugwanire inyungu z'umuntu umwe cyangwa z'akagwi k'abantu bakeye
David mwamushubije president ntibantunganye ko ibigano bizabera Arusha nawe yari yabajije ati ibigano bizabera mu Burundi cyangwa bizabera mu mahanga mwamushubije aho ngaho ariko yari yandabajije ati se president Museveni nawe azakomeza nabyo ndumva mwabivuze ndumva twakomeza tugafata nabandi bantu nabo bashaka ko muganira
nomongera ko gusa yuko
yego
ategere yuko n'abakuru b'ibihugu igihe bashingaye mabanga perezida Mukapa bavuze ko azokora ari cyababa cya perezida Museveni bazokorana rero nje ndibaza gusa icyo abantu botegera bashatse umuntu afise ijunja koko mugabo kandi afise n'umwanya ukwiye atayine imirimo afise mu gihugu atayine imirimo afise mu makungu ashobora kwitaho ijoro n'umutaga icyo kibazo cy'abarundi iyo ngingo yabashwe rero ni nziza ku Burundi ni nziza no ku karere
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikibazo cy'ibiganiro hagati y'abarundi umushyitsi mukuru president Sylvestre Ntibantunganya kuri telefone dufite Laurent Laurent ari muri Kenya Laurent wiriwe
namahoro
ikibazo cyawe
nagamba z'ikibazo umutumire ibyo biganiro batumira aho abanyagihugu bariko barakumirwa ibyo biganiro babyita gute kandi kindi nacyo notera kamo iyo leta nuko muri leta nta mwasa hari muri politike ahubwo haba kudahuza igihe habaye mu kudahuza abanyepolitike baricara bakaganira ku icyo ngorane bafite amanyaca ngaruka ku umuhuza wacu Yoweri Museveni ku ababikurikirana hagufi nanye n'igihugu cyiwe habaye gutoteza batavuga rumwe tufatiye kuri kiza besigi imbona rero ikintu agiye gutuma arakarekare mu gihugu kuko ego bavuze ko mugabo w'ijunja n'ijambo ariko nibaza nta kintu kireke hazotumara abarundi n'itwa dukwiye kwicyana ama tukamara ikibazo cyacu ama iyo leta nayo imenye yuko ko biri kose bikanye bitegezwa kuba abanye politiki nabo bareke gutamukaga abantu bace bashya mu maguru bahunga kuko umunyagi ubwo umuto muto niwasigara apfa nawe amaze gufata ibyihuta numva rero twose bakuruka kwa politiki bakabikira nk'uko bisanzwe umunyagi ubwo umuto muto akareka kwasiguza.
Laura, urakoze cyane. Noneho duhamagare Ndayishimiye ari mu Ruyege. Ndayishimiye, wiriwe?
Wiriwe neza.
Nawe hari ikibazo ufitiye president Ntibantunganya?
Yego, ndashimye kubona mwatumiye president Ntibantunganya. Je mfise utubado dusana tubiri mu gatororesha kuri kimwe. Kuri ibi biganiro by'abarundi biriko birabera mu Burundi ese n'ibibera hanze, benshi baravuga yuko abarundi bose bakwiye kuganira atawukumiriwe. Kandi hari umugwi w'igihugu Sunday uhari, hakaba n'ibiganiro bibera hanze y'igihugu bihagarikiwe n'uwo muhuza Museveni hamwe na Benjamin Mkapa aherutse gutorwa. Kandi bose barashyigikira uko bibwirizwa kubera hose, kandi nta murundi w'umutima atagikira kwa ibiganiro kuko inzira y'ingufu ntishobora gushikana ku mahoro arama. Kere nagomba mbaze perezida Ntibantunganya kuri ibi biganiro bibera mu gihugu bitunganywa na Zain Day. Uravye abanyagihugu ibyo basaba benshi baragaruka yuko ngo abaperezida batwaye Burundi ngo bokwakwa. Iyi favere bamana yuko cyabajya mu nama nkenguza amateka, kandi naburabye kuko abaperezida bahoze batwara Burundi mbona umengo basa n'abayiyatse kubera barase kujya mu nama nshinga amateka. Ibyo iyo bashaka kubivuga ku iki, uwahoze atwara igihugu akanga no kujya muri leta biragira icyahinduye, kwasa n'uwatanze guvu asampusa cyo gukora ibyo bakeneye ndetse nawe yikumiriye, abo niyo favere abanyagihugu nibaye mwaka. Izo babikwiye ko baye mwaka azoza byakire gute kuba dutangira icyo mwakoze.
Ye, urakoze Ndayishimiye. Noneho duhamagare Nduwimana. Nduwimana, wiriwe?
Wiriwe neza Thomas Kamirindi.
Ikibazo cyawe?
Ego, mande gusuhuza bivana nuko tuvuze ngaha mu Burundi bwa bwiwacu. Ego, mu Burundi tuvuga kinda kuramukije.
Yego, arakumva.
Ego, bivana na mwiriwe. Ego, ndamukiza president Sylvestre Ntibantunganya. Ego, ego, nicho kibazo kiwani na chagu kere kumubaza. Kenya kuwa wa presidenti Sylvestre Ntibantunganya ko tubona nk'umuvugizi wa Sendibete bebe yitwa Gerard Ndabirabe yama avuga ngo nta biganiro bizobera hanze. Mwebwe bwa presidenti Sylvestre Ntibantunganya uwo mugabo yama avuga ati ntibizobera hanze, mwo muhanuri ki areke kuguma dadaza ari umuvugizi wa Sendibete? Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nacyo.
Yego, komeza.
Nacyo kandi mwibarize none nk'abo bahuza mumva tuzokumva bazohuza ngaho oyi mu bindi bihugu, nk'uwo muhuzo wa mbe yoba yitwa nde cyanke boba ari bande? Muduhere ku muco. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu nacyo, ibiganiro bizaba birongoye na bande? Boba bitwa bande? Niyo nterano y'iwanje. Murakoze.
Ye, urakoze nawe president Ntibantunganya. Yego, president Ntibantunganya, noneho rero nabo ngabo ni mu basubize.
Ego, muze muranyibutsa.
Yego.
Ego, ikibazo cya mbere yabajije ati
ibiganiro mu byita gute?
Ego. Ni Laura Umengo yabajije ati ntihagire ubukumirwa batamansi kwa rukuja yo bose, aravuga n'ivyerekeye igihugu cy'u Buganda. Aha, icya mbere ndamubwira nuko koko mu biganiro nta n'umwe yokumirwa ashobora guterera kugira ngo amahoro abarundi banyotewe agaruke mu gihugu. Demokrasi yugurutse koko, abarundi bagwanira bagapfira ari benshi batanguriye kuri perezida Melchior Ndadaye igaruke koko. Hanyuma kandi igihugu gishobore guhangana rero n'iki kibazo tutavamo cy'ubukene nabivuze mu kanya gaheze. Aha rero nta mwasi, nibyo turabarundi twese, nta murundi ari umwasi w'ubundi. Ntiduhuza gusa ku bibazo hanyuma ugasanga bamwe bifashe ukundi. Kudahuza nako ni nako n'Imana yabiremye. Imana ntiyaturemye igira iti mwese mumeze kimwe. Umwe wese hari icyo Imana yamuhaye gituma adasa n'uwundi. Mugabe ikagira ati ibyo sinabahaye mubikoreshe ku neza ya mwese. Ntihagire ubikoresha aza kugwanya uwundi. Aha rero jende wa zayuko abantu botegera ko kuganira bidutuma tugira intumbero duhuriyeko tugira tuti nyo izo twera umurongo kugira ngo duhangane n'ikibazo ikiniki mu gihe cyanone iki kibazo chatewe ni manda ya gatatu iteye kubiri n'amasezerano ya Arusha iteye kubiri n'ibyivashingiro tukaraba tuti none ubu ico kibazo inyishu ni yihe na cyane cyane turaje izingaruka mbi nyinshi ikizo cazanye erega nganza ntawo dodagura ngo abiheze ni byinshi urabona abantu bapfuye kubera iki kiringo amakuru menshi avuga yuko bariko bararenga ne batamaze kurenga kure amajana 5 urabona twavuze mu kanya gaheze abahunze barenga ibihumbi 250 urabona turavuga aya maradiyo yasenywe naho bariko bagerageza bakavuga ngo hari ayatanguye mugabo yasenywe ni kibazo ukabona iki gisirikare iki gipolisi by'u Burundi biriko bigenda bita akanovera twari twashatse kubiha dutanguriye kukugene amasezerano ya Arusha atunganya inzego zishatse z'igisirikare n'igipolisi ibindi bintu tuzosubiramo kugira ntidusubire inyuma noneho twamaze gusubira inyuma kuko biriko birasambuka urazi imigenderanire y'u Burundi na makungu uravye ingene ubutunzi bw'igihugu buriko bugenda bugwa mukaga hari amakuru jewe nfise yuko nitwabandanye ku mu mezi agiye kuza leta itazobyishobora guhemba abakozi amabanki yo mu gihugu atazobyishobora kuronka amafaranga y'agaciro none umaze gushika ngaho icyo koza kuganira ngo byose burengane cyo bikihe kubyerekeye president Museveni iyo uri kuraraba ibibazo by'igihugu cy'igihugu uraba ibishobora kugufasha cyo president Museveni ndamuzi mu biganiro byo mu Burundi twarakoranye cyane muri ya myaka y'igihumbi 1994 gushika 1996 aho mviriye ku butegetsi hari ibintu byinshi yafashije nzoshora kubishingira intahe nihagera mugabo urabona yuko n'abakuru b'ihugu nabo nyine bagize bati nta mwanya ukwiye afise bakamuha president Mukapa no kugira ngo dushore gutera imbere abantu ntibaje bata kurondera izindi mvo ica kabiri leta yoza cyangwa izoza itegerezwa kuza none iyo leta yo kwanga kugenda mu nzira y'ukurondera amahoro abene gihugu kugira ngo yarishinze iyo wari leta iyihe ahubwo iyo bigwiciriye gira noneho hari n'abagira bati niba rero nakwiye no kuza mu biganiro iyo bigwiciriye yanse tuje rero kuri ndayishimiye nawe yambajije ikibazo ati ivyo biganiro none kandi hari ibiganiro biriko biraba
imbere mu gihugu
wa CND Commission Nationale pour le Dialogue Inter Burundi. Nagira ndamucira umugani bw'umuntu akuze. General abaye mu bantu 24. Major Petero Buyoya yari yagenye ngo bige ikibazo cy'umwe rw'Abarundi. Aho hari mu mwaka w'igihumbi 1990. Hanyuma turakora 1991 turashika ku cegeranyo cyiswe icegeranyo ku kibazo cy'umwe rw'Abarundi turashika mbere naho dushira ahabona integuro y'amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi hanyuma hariho ibyo Abarundi bari bavuze bipfuza ko bijya muri ayo masezerano mugabo kubera ibiharuro kuri ubu by'abatwara baranka ko bijamwo inyuma turabona ingorane y'ugucagize mbega ko ari habaye izo biganiro none amahoro yarabonetse mu Burundi ntitwabonye byabaye inyuma aho hagiye demokarasi president yari katogwa hari amezi atatu yamaze kandi ibyo biganiro byari byarabaye
byarageze no kurere amasezerano yamo
twaragiye hose na hose mu bintu twita mu gifaransa coloque sur la question de l'unité nationale coloque sur le rapport de la commission na byashitse ubu rero su kugira nuko ndabona ubuhara rw'abarundi kuko igihugu ni cy'abarundi mugabe cyo numvise kuba kiriya gihe n'ubu abarundi kiriko abarundi batubwira bati nyabuna mw'abanyapolitike mwe nimwumvikane muduha amahoro mukazona muduhaya amahoro muzorabe ko ari ingorane iva kuri twebwe abarundi kandi noneho tuzorabe no muri kahise nta na hamwe ingorane mu gihugu zigeze ziba abarundi bo nyine ubwabo zavuye mu bagwanira ubutegetsi haba mu 35 haba 72 haba ryari yamye arabagwanira ubutegetsi hanyuma iyo bagwanira ubutegetsi bumvikanye bati dushinze umurongo ino tuzogendera ko amahoro yarabonetse nikimenyamenya nibiganiro abanyapolitike bagiriye Arusha urabona ko byari maze imyaka 10 igiye kurenga bizanya amahoro mu gihugu mugabo byongeye kugira ingorane abanyapolitike bo nyine bagarutse bagashaka kwishyira hejuru y'ibyo bari bemereje n'abandi ngo je bisindazemeye ngo nshaka kwishyira aho nshaka none raba ingere dusubiye inyuma nama mvuga nti abanyagihugu si buza kuba kugira politiki abanyagihugu babwira uti ndabafitiye politiki izo bateza imbere muri iki mu bya politike mu by'ubutunzi mu by'imigenderanire s'abanyagihugu bagira politiki y'imigenderanire biramaze kwibonekeza ni ukuvuga rero yuko iyi iyi komisiyo rero iri muri ibiganiro jewe mbona yuko nahubwo ari na komisiyo two kwiyumvira niburiburi tumaze kujya muri ibiganiro tukagira tuti tuzoshinga komisiyo irimwo bose nawe batavuga rumwe na leta bageze bagatunganya ibiganiro vyiza iyo nayizoza inyuma izoza inyuma y'ibiganiro tuzaba twagiyemwo turi kumwe nabo bahuza akarere karaye kaduhaye
none
hari ikibazo yabakije
cy'ibyo mugenerwa n'amategeko
gome nagira ndamubwire yuko hari umuntu yemera amategeko mu gihugu cy'u Burundi kandi asaba yuko ayo mategeko yubaka kubarizwa na bose n'umuntu yitwa Sylvestre Ntibantunganya ndayemera cyane mugabo kandi umuntu yitwa Sylvestre Ntibantunganya ntashobora kwemera ko hagira umuntu aza guhonyanga ayo mategeko ku nyungu ziwe jewe ejo nitwatunga neza iyo kiganiro abarundi bakagira bati inzira dufashe ni iyi nzobu wa mbere mu kuja mu nama nkenguza amateka uko ndemera ibwirwa shingiro byayinjizemo mugabo kandi nagira mbwira abarundi zibaze barasukwa mbega abarundi ico bota ni ikihe perezida wagaza perezida Buyoya perezida Ntibantunganya perezida Ndayizeye bari mu nama nkenguza amateka ejo Nkurunziza agiye mu nama nkenguza amateka abarundi wabatayike muzogende mubaze bazogende babaze abarongoye inama nkenguza amateka turimwo batangurire kuri ba baribera yahora arongoye umugambwe yiprona bagende kuri Gervais Rufyikiri babaze ntisezerana bababaze ingene abaronwe igihugu bagiye baterera bakatuza neza ibibazo bagaterera umuganda mu nama nkenguza amateka nta na hamwe bigeze abintambamye abo rero bariko babwira abarundi ngo barongwe igihugu ntaje mu nama nshinga amateka ni babandi bashaka gusayangana wonyene ngo ntihagira abandi baboneka uko kwikura kubi niko kwagiye kwica igihugu ndabivugiye hejuru abantu bose bavyumbe kirazira kwikunda gusa ntura bineza igihugu mbega bitumye u Burundi bugira amahoro ngo twazipfuza byo babi bigute nta na kimwe byonona ahubwo byari byateye iteka igihugu ahubwiye bose akubwira bati mbega muriyo bati igihugu cy'u Burundi ako nako cishangije none urumva abazi gusambura baraje kureka aje gusambura ico rero je ndibaza yuko naco nyene atawoki ngako nduwe imana yabaje ibazo byinshi n'isano bamaze kwishura mugabo nagira ndamubwira iki ivyo umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD de Gerase amaze iminsi avuga jewe nagira mvuge nti birukatwe kiwe n'uwo mutuma mugabo uravye amajambo avugirwamwo na majambo adaterite ku mugambwe CNDD-FDD na majambo adaterite kaba yavuga na majambo adaterite ka iryo gucu Burundi hari kizo mpaze nyisi numva ugagenda yavuga ngo ivyabaye 35 ngo ivyabaye ibiza kabizabaye hehe ukamengo bonyene no byashikiye byashikiye abarundi twese ahubwo umuntu yabaza ati none ko maze imyaka 10 mutwara abarundi barahaye ubutegetsi ni kuki mutabironkeye umute uyu munsi no numvise yuko mu Kayanza ariho umugwi wajejwe kurondera ukuri n'ukunywanisha abarundi watanguje ibikorwa byayo mu buryo bita mu gifaransa ngo operationnel mbega icabujije yuko muri imyaka 10 iheze bijya twari twumvikanye iyarusha kuvyerekeye gusubiza hamwe byo bya mu ngiro n'ikihe ahubwo aho niho barakwiye kwishura
ariko president ntibantunganya president ntibantunganya aho ngaho namwe ku giti cyanyu umuntu yababaza umwese ko mwari mu nteko ishinga amategeko mwebwe mwakoze iki kugira ngo umugwi wigeho koko
inama nkenguza amateka cyangwa inama ishinga amateka buriya ikora ku migambi leta iyizaniye mugabo kandi nibyo urabivuze inama nkenguza amateka inama nshinga amateka bareza bagatohoza ingene leta ikora aho rero kenshi na kenshi usaba kubitohoza bigira aho bishitse kubera ubwinshi umugambwe ufise muri iyo nama nshinga amateka cyangwa inkenguza amateka aho naho kabuzi yuko kuva mu 2005 gushika mu 2015 jewe nzi neza mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka hari higanje umugambwe CNDD-FDD nuko yuko abashinga amateka n'abakenguza amateka ba CNDD-FDD bashigikira ingendo ya leta yabo ndatse uko mu nama nshinga amateka abashinga amateka ba Frodebu abashinga amateka ba Iprona bagenda babaza bati ni kuki mugenda mutera kubiri nizo twemeranije mu masezerano yarusha bakabikagarukira ngaho kuko nta bushobozi bafise kugira ngo bashobore gusubiza leta ku murongo yego
hanyuma ni bande bazayobora ibiganiro nabyo Nduwimana yabibajije ndibwira ko mbese ntabwo asobanukiwe neza nubwo ari akantu gatoya
abatorongora ibiganiro ibiganiro bibaye twavutse kwagira impande ziba zirimwo hakaba n'abandi bakora igikorwa cyo guhuza azohuza ni president Museveni na president Mkapa bashoboye kuba bahari bose ubuzo ari hejuru ni president Museveni president Museveni atahari president Mkapa uwo murimo azowukora haba hariho kandi n'abandi bafasha kuko nabo nyene ubwo rubaza ntibabwira abo nyene ngo barushobore n'igihe twaganira iyo arusha hariho imigwi bita komisiyo ugasanga umwe wose urafise umuntu ari hejuru n'ubu muri bino biganiro jewe nipfuza ko byonyaruka ahubwo nta gutebya abarundi bararushe nta gutebya kandi nta bibazo bikomeye biriho muri ibiganiro hashobora kuzota n'abandi nkabasikira iryo shyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU abaserukira amashyirahamwe adufasha nk'izi za Union Européenne abanyamerika abandi abo bose kugira ngo bafashe ibiganiro bitebuke n'ukuri nituze kubidindiza kandi abarundi ubabajije ati mbega ibiganiro mushaka kubiza n'amahoro ryari ndatwa bwoce bishura bati ubunyene
birumvikana
aho bose aje mu biganiro bugurura amatwi bumve icyo abarundi bakeneye amahoro umutekano ubunyene.
President Ntibantunganya niwe mushyitsi mukuru muri iki kiganiro muri Isanga, turimo kuganira ku bibazo by'ibiganiro hagati y'abarundi. Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Dufite abandi bantu batatu kuri telefone nifuza ko babaza utubazo tugufi gufi kuko dushigaje iminota mike ya cyane. Uwa mbere ni Hategekimana ari muri Congo Brazzaville. Hategekimana, wiriwe?
Wiriwe neza.
Baza akabazo kamwe kagufi.
Akabazo kamwe kagufi mbaza Perezida Ntibantunganya.
Yego.
Ndamubaza ni ese ko bizeye ibi biganiro bashobora no kwizera ikizabivamo?
Ye, urakoze cyane.
Ibidafatika. Umwanzuro bazawufata nyuma yabo n'uwuhe?
Ye, urakoze cyane. Noneho duhamagare Jean-Marie wari Gihanga. Jean-Marie, wiriwe?
Wiriwe.
Akabazo kagufi.
Nagomba kuvuga mbega ko bariko barahigikanya kugira ibiganiro. Mbega nibaza ko semideye izotorera umuti igihugu cy'u Burundi.
Urakoze reka duhe n'umwanya Jean de Dieu. Urakoze karakabazo kagufi yadukeneye. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Noneho duhamagare Jean de Dieu. Jean de Dieu, wiriwe?
Wiriwe.
Akabazo kagufi nawe.
Akabazo kagufi nakajyanye n'abahuza. Mbega kuriya Muhoza Jacob Zuma mu bihe byahize nawe yari kumwe na Museveni bahuza Abarundi, uwo mushinga ntakiri perezida. Nta makenga, ariko turazi imyifoto yagize ubuherutse nawe asa n'uyari inyuma yemera ikiringo, ko na mukapa nawe ushobora kudoda inyuma y'abemera ikiringo, kuko tubona n'abahuza cyangwa n'abanyamahanga basa nabonye n'abamaze kwigabura bakabona bemera n'abatemera. Nta make arabona neza ko umukapa nawe azoja hagati ntaje mu bemera cyangwa mu banga. Akabazo kanjye nako.
Ye, urakoze Jean de Dieu. Perezida Ntibantunganya, utwo tubazo tugufi ya rero mu magambo makeya.
Ego. Hategekimana yabaje umengo ngo biganiro ikizobivamwo. Ikizoba mu biganiro nico abazo baganira bazoba bapfundita. Kandi kubwanje uko ndabibona, icambere kizoba kigamije nuko amahoro n'umutekano byogaruka vuba mu gihugu. Ica kabiri nuko inyuma y'ivyo abarundi boheza bakagorora ivyo byose byononywe idononekaye inyuma y'iki kiringo cya gatatu kivugwa bimwe na dodagura mu kanya no kongera kubijako. Ica gatatu nuko ivyo biganiro byoshikaho hazoheza agategekanywa amatora meza asukuye. Inguvu zose z'abanyapolitike ziri mu Burundi zica mu migambwe cyangwa zica mu gucamwe kw'imigambwe zikaja muri ayo matora bimwe bisesuye neza, atanumwe akumiriwe, atanumwe abuze uwundi gushikira icyanya kiriya. Hariho umugwi utegura amatora umeze neza, hariho sentare y'abadubwizwa nshingiro idatamikwa ijambo kugira ngo ibizovamwo bivemo inzego zikomeye zikomerera Uburundi zigakorera Uburundi tugatera intambwe iboneka. Urabona yuko mu karere mbere dusigaye turi inyuma. Hari Jean-Marie, sinumvise neza icyo yashatse kuvuga
mu magambo makeya. Nimba nanjye nakurikiye neza, aribaza nimba CNDD-FDD iza mbese muyizeye mu biganiro ko nayo izavuga ukuri, niko na icyo kibazo nacyumva.
Ukwizera cyangwa utizera CNDD-FDD biva kuri yo. Niyakora neza ikaja mu nzira yorohereza abarundi bose bazoyizera, nayo niyashinyagurira abarundi ikagira ngo nta biganiro nuko bivuga dushora kugira ngo n'abacanye bariya abarundi jenda bazi nanje ndu murundi twese turabarundi abarundi burya bica bahoze. Hageze aho bagira bati turuce bazoruca. Mugabo je ndizeye yuko abarongozi ba CNDD-FDD nabo nyina bafite umutima w'ukunda igihugu. Nuta ufise yo kwisubira akagira ati mbega natira kuri n'abarundi ejo nzo andiko ndakorera nde nzokumbirizwa nande. Jean de Dieu rero abahuza ntashobora kuba nka president wa Afrika y'Epfo Zuma. Ahanagira mvuga ibintu bibiri. Ica mbere naratangajwe no kumva yuko president Zuma avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ikibazo ari cy'ubwoko. Naratangajwe no kumva avuga yuko amasezerano y'Arusha atoba yarafashije kugira ngo icyo kibazo cy'ubwoko tukironkere inyishu. Naratangajwe n'ibindi byose. Ntangara kubera iki? Kuko nabonye amajoro n'imitaga, imitaga n'amajoro. Umutama Mandela ico gihe yakoze kugira ngo abarundi dushye kuri rya amasezerano. Sintegera neza rero inge n'umuntu yakoranye n'uwo Mutama Mandela. Yoheza kaza kuvuga ngo amasezerano y'Arusha naco yamaze mu Burundi. Birangura gutegera si umunyafrika yepfo mugabo ngire wo bigira abanyafrika yepfo. Abatomoye sinzi bobo ngene wifata kuko ndazi ko bubaha neza Mandela. Nandi dat ko Mandela akunda tufashije cyane gose. Cyakabiri President Zuma Mandela amaze kudushikana ku masezerano y'Arusha. Niwe rero yamukoreye mu ngata. Arabandanya mu biganiro mbere byashitse gushiraho zijya nzego nshasha. Ari mu nzego nshingwa ntwaro n'amashinga amateka nyenguza amateka leta niwe yifashijemo. Yongera afashe inyuma mu biganiro byatumye dushikira amasezerano yo guhagarika intambara. Muri ayo masezerano haranditse neza mu buryo butomoye ko abaje kugikumu CNDD-FDD rero yemera kandi ishigikiye amasezerano y'Arusha. Kumva rero bihinduka uno munsi ku muntu yabihagarariye nogira nti hari ikindi tuzogitora ndakivugiye ngaha. Ndizeye rero yuko atari uko n'ukuri Perezida Mkapa azoba itumutega iminsi. Kandi ndizeye yuko abakuru b'ibihugu muri kajya karere bamushizeho bijya byose byarabaye no kugira ngo afashe kubikosora. Kina bikunda muzi twarakoranye n'umugabo w'ijunja n'umugabo w'iteka. Turindire gusa bahamagara ibiganiro cyebwe dizeye ko izoheza bigatera imbere abarundi tugashika ku masezerano atugarukana ku mahoro atugarukana ku kwizerana atugarukana mu nzira tubakarorero muri byose. Ari ukoreza agati ya ka muntu ari ibyo kumenyesha amakuru ari byerekeye amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike bita societe civile bituma rero tugira inzira ituma dutera imbere tukagwanya ubukene. Ndakigarutse ko ubukene bwugarije abarundi. Mw'abarundi mwe ntimubyibagire ibintu by'abanyapolitike nibyo biriko birabazana n'ubukene butagira uko bushi umeze. Tubitoreye inyishu hazoba ariyo nzira y'ukuronka inyisho kuri ibyo bibazo byanyu by'ubukene.
Perezida Ntibantunganya, muvuze mukanya Mandela, nibuka yuko Afrika y'Epfo itanyuze mu rwego rw'amasezerano yo kugera yo gukemura ibibazo bya politike, yo ntabwo yakeneye umuhuza. Mu munota umwe gusa, kuki abarundi bo badashobora kwihuza bagakenera umuhuza?
Yewe, sinzi yuko bitabaye nawe nyene byarabaye uko buhoro buhoro. Mugabo koko harabaye ijunza rya Mandela wenyene. Abatabiza bye ko Mandela yatangiye kuganira n'ubutegetsi bw'abazungu akiri mu munyororo. Yaraganiriye na Peter Botha akiri mu munyororo. Yaraganiriye n'uyu wahejeje bagahana ubutegetsi de Klerk akiri umunyororo. Hanyuma rero yongera arashira mu kwemera kwiwe mu bya politiki ko ataje gusa gukiza abirabure, aje gukiza n'abazungu. Abazungu babese ubwoba bati ubwo abirabure bashikira ubutegetsi nibatodusuka mu nyanja ya Indiana cyangwa ya Pacifique. Mugabo Mandela aje bakabona abashikanye barabona yuko yabona igihugu cya Afrika y'Epfo. Nico gituma cyita igihugu cy'umunywa amazi. PR Council kubera kuko ihuje abantu b'ubwoko bwinshi abantu b'ingoba nyinshi ngo bahurira ku kintu gikomeye cyane bahurira ko kuba bose ari abanyafrika yepfo.
President Ntibantunganya, ndabashimiye cyane rwose, mukomeze, Imana ibafashe, namwe nshuti z'ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane.